nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatandatu n'igenekezo rya 17 ruhuma cyuti namwe bakunzi bakadyo inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwerereye n'icya sango rya makuru mu kirundi nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Leta ya Tanzania iherutse gufata ingingo ivuga ko impunzi z'abarundi zo muri ico gihugu zisikiringo ntarengwa cy'amezi 9. Iryo tegeko riciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu bivugwa na Federico bamvuga inyumvira rongo Sefora Arusha umunyepolitiki akabona ko Tanzania yemeye guhunyanga ayo mategeko akingira impunzi kugira ishimishe leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi igihugu cha Tanzania akaba ico cayifashije kugira ngo ishike ku butegetsi mu gisata kijanye n'ubutungane ingingo yarayifashwe na sentare ntayinyuzwa iyo kugumiza mu buroko no gufungwa imyaka 10 umumenyesha makuru Florian Rangabiye yerekana ko ubutungane butigenga kandi ko leta itihanganira uwese badasanga ivyiyumviro zivugwa n'umushingwa manza Jean-Claude Nibumunsi ajeru isata cy'amategeko muri akati Burundi. Hari hakwiye gushingwa umugwi w'abahinga ukurikirana ukwiko wa bya leta birangurwa wo n'umwihwezo wakozwe kuri uwa gatandatu n'ishyirahamwe Parcelle. Inyuma yaho haibonekeje kutumvikana hagati y'ubushikirangane bw'inyubako za leta n'ishyirahamwe Sojeas Atom rikora amabarabara aho umushikirangane ryagiriza kudakora neza saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma hafi mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru tuyahere mu gisata c'ubutungane umubabaro uvuye ku rubanza wemerwe na sentare ntayinyuzwa mu gisata cayo cagasambura manza ko gufunga umenyesha makuru Florian Rangabiye imyaka 10 uguma wibonekeza ishiramwe ya Kate Burundi naryo nyine ya miliziyo ngingo rivuga ko isubiye gushira ahabona kutigenga ku butungane mu Burundi co kimwe nuko bigaragaza ko leta itihanganiro wese atavuga rumwe nayo. Tega matwi umushingwa manza Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje gisata c'amategeko muri Kate Burundi.
Akati Burundi rabajwe cyane n'urubanza guteye isoni gisata ca gasambura manza cyo muri sentare n'inyuzwa reruka guca mu rukira Florian Irangabiye nibitera soni kuri sentare kuri izindi sentare mu gihugu ariyo mbere yari hamagariwe no gukosora amakosa aba yakozwe n'andi masentare abe ku rugero rwo munsi mugabo ugasanga niyo iri kirashigikira amakosa n'imanza zicibwa zitaciye mu rutungane bugaragara. Sentare ntayinyuzwa ihejeje kwerekana kandi ubugira kandi ko ubwigenge ku bucamanza atabuhari mu gihugu. Ihejeje kwerekana kandi yuko atabutungane twozera ku bacamanza mu Burundi mu gihe ibintu bikimeze uko turiko turabibona. Uru rubanza rwa Florian Rangabiye rurerekanye ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'ubu bugifite inzigo y'akazikira abamenyesha makuru bakora ibinyamacamakuru makuru byigenga bikorera mu buhungiro eka mbere n'abaharanira gatoya kazi na muntu. Burerekanye kandi ko bugifise ka kageso ko gushaka kunumya ijwi ryose ryo barivuga ibyo badashaka kumva. Aha rero umuntu wese yari yibaza yuko hari ikintu kiriko kiratera imbere muri iyo nzira nuko yobibona yuko tukiri hahandi mbere dusubira inyuma. Abafunze Florian Rangabiye barazi neza ko atakosa yakoze gihanwa n'amategeko aho twovuga ko agatima atare kari muri bo kandi katabesha kabibereka biragoye mbere no kugira ico tubasabye mugabo ico twovuga uno munsi nuko wo kumviriza ko gatima kabahanura kindani kari muri bo hanyuma bagashira mu ngiro ivyo ubutungane kumure ubutungane bubabwira ko bategerezwa gukora bakarekura Florian Rangabiye gukora neza ntivyigera bitigiye.
Mu gisata kijanye n'agateka kazi na muntu amabi leta ya Tanzania ikorera impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu arateye ubwoba n'agahinda ivyo bivugwa na Federico bamvuga inyumvira rongo runa ni Sefora Arusha rwa politike ninyuma yaho leta ya Tanzania imenyesheje yuko impunzi z'Abarundi ziri mu cyo gihugu zihawe kiringo ntarengwa cy'amezi 9 ngo zizowe zatahutse mu gihugu. Frederico bamvuga inyumvira akabona ko leta ya Tanzania yemeye guhonyanga amategeko nkana mpuzamakungu akingira impunzi kubera ubucuti buri hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Leta ya CNDD-FDD n'umugambwe wa CNDD-FDD leta ya Tanzania akaba ariyo yafashije gushaka ku butegetsi. Tega amatwi Frederico bamvuga inyumira arongoye na ni Sefor Arusha.
Nta gihugu na kimwe turumva uretse Tanzania gituza impunzi ukuraho. None izo mpunzi ziri muri Tanzania ntizisa n'iziri mu bindi bihugu, ni kuko ari impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania zituzwa gusa. Iki ni kibazo umuntu yobaza ndetse yitonze leta ya Tanzania, nuko nari nasavye ko nja kuramutsa ambasaderi wa Tanzania tuganire ibibazo niko ntanyishu bampaye. Ariko sindareka kandi kuvuga ko Abarundi bariko bararenganywa, nagira nibutse leta ya Tanzania ko abo bantu ari abantu nk'abatanzania, ari abantu nk'abandi bose bo ku isi bafise uburenganzira bwo ku isi, bashigikiwe na ryatangazo mpuzamakungu ryemeza ingene ku isi umuntu abwirizwa kubafatwa. Tuvuka ataco tuzanye tugira ataco dutwaye, twese ubwirizwa kubahana ku buryo tegerana ko umunyagihugu wese ari umunyagihugu w'isi. Nta numara arekuriwe gufatwa nka kurya leta ya Tanzania iriko irafata Abarundi bayihungiyeko. Ibintu biba sirirwa ndabisubiramwo, ariko no kwibutsa bimwe bimwe kubuza ko umuntu ajyandaza utuntu twamubeshaho kobera ko imfashanyo bayiguma bayigabanya, kubuza ko umuntu yorima kantu akagasoroma cyangwa akadandagiza cyangwa agira utuntu twamwunganira mbere no kwica bakica no kubafunga bakabapfunga bakabagirira ibyamfurambi. Murumva ko sinzi igituma kiriko kiragira ivyo, ariko ibyo ari byo byose narasavye babibike kuko bizo tabimenyekane. Ikindi nacyo twomenya ihashe tuvuga tuti niyo yofasha muri icyo gikorwa. Ndabibutse yuko ihashe abasherikira ihashe muri Tanzania na batanzania abo nabo ntibashobora guca kubiri y'umurongo wa politiki wa Tanzania, bapfumba baheba ibyo by'imirongo ya za ihashe. Nacyo gituma tuzogenda kuraba ihashe aha mu Geneve tubasigurire ibyo bintu, tubabaze igituma babigira, ni kuki babigirira gusa impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Twebwe ntabyo twumva kandi tuzogoma dukoma induru gushika ukuri kuje habona, maze Abarundi babwiye muri Tanzania nabo bagira iteka ryabo.
Kadi nzamba gateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata c'intwari bereye. Hari hakwiye gushigwaho umugwi w'abahinga uzura suzuma ingene ibikorwa vya leta byakozwe wo n'umwihezo w'ishiramwe Parseme wakozwe kuri uyu wa gatandatu. Ni nyuma yaho hadutse kutumvikana hagati y'ubushikiranganji bw'inyubako za leta n'ishirahamwe rikora amabarabara mu Burundi Sojeyasa Tome, aryagiriza ko ridakora amabarabara neza. Faustin Kumana arirongoye asaba barongoye leta gushiraho abahinga bakora amatohoza kuriye yinge ni ibikorwa byaranguwe, kuko hariho ayo mashirahamwe aburabuzwa mu kwakwa ibiture n'inzego zitandukanye kugira akore ibikorwa vya leta. Tumutege yompi
igambi sirane Sojeyasa Tome ni ishirahamwe imaze imyaka irenga 15 ikorakora ibyo bikorwa amabarabara ariyubaka ugaca tuyimbira tuti none Sojeyasa Tome ishirahamwe rishobora kuzaronka isoko ryo gukora amabarabara angana gutya ata yindi maison de surveillance iraba ibikorwa vyengene biri kurubaka amabarabara ahantu hose ku mainfrastructure akomeye niko bigenda. Iyo maison de surveillance niyo yaje kuzira atanga raporo nayo kugira iraba yuko ibyo biriko birubakwa ari ibikorwa bizima cyane. Ayo mabarabara yagiye arakigwa restitution, nashaka yuko ngo tubameze neza mu minsi iheze restitution y'amabarabara yoba yakigwa n'abantu bakoze abakozi bo mu bwo bushikiranganji bwo bya leta. None bakira amabarabara atasuzumye neza, niyo mezuze ntiyaba hari kugira barabire ko bimeze neza gusamara gutyo umiba kwa gihugu kuba kwagenze gute. Hanyuma ikindi nuko tuzi muri bihugu by'iwacu usanga ibiture byaridaye womengo ayo mashyirahamwe azakora ibikorwa bya leta arosa amasoko umenga abakozi bakuru bakuru ba leta niyo bashaka gukura mu buryo busuma iki ukamengo bayagize nk'inka yo gukama ugasanga ariko yakibina biriya bakana yagora ushaka amashyaka ari kakora ibintu bira yadindiranye cyane bikaro misi maheza matozwa tugasanga ishyaka soja katomi ari doga bajakora mu ntara hawo uramatari kana kakabakibi ngo finance ibi ngo subira iyo sugasanga ni bigenda bibaremera mu buzi bwabo bwa misi yose taguze rero ibiture bashaka kubikura mu kigira gatatu n'uwo mushiranganze hani yaba abona ko biyuko ziba cyane iyo izo zafatwe batayo mafaranga nuko yarungitse abakozi b'ubushiranganze ngo baze kubiraba kandi ari babandi bahora basanzwe biraba n'ubundi twakibaza tuki rero none iho tuma habe cyo bita in maison independent iyo cyo cyabuze ngende ho kigo cigenga ari za isuri ndarai dore tari zo za cour de compte kuko sino bavye iba mu Burundi ama facilities ngene ari karubakwa ingena amari myanya muremure ingena dahera aheza kubakwa nabi urabona neza ko hari umugambi waragiye kugira abakozi ba leta bavumwe amahera menshi icyo gihe rero ibyo bigo bimeze berekana amatohoza yigenga byo tuma n'umushiranganze batava bimba yuko nawe umbere yankirishira hamwe ngo azanirindi nawe ushobashe gukorana ugasanga tugumye muri byanyi nawe avuga ati kumbere n'ingi byonyoroherereza cyangwa ibindi
Kadinzamba agateka kawe amakuru twategurira abandanya tumira mate duje dutandukira ikiganiro kwisoko
urakeneye kumenya makuru yimvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
numwanya w'ikiganiro kwisoko mu kiganiro kwisoko tuno munsi tugaruka kwigabanuka by'abagweza tunga baza n'imitahe mu Burundi babandanya bagabanuka kwisoko mu gishikizwa na Pierre Gahungu
Kwisoko Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Nkuko biri mu cegeranyo cy'ukuntu amafaranga ya leta yakoreshejwe mu gice cya mbere cy'uno mwaka w'amafaranga turimo imitahe y'abagwita tunga iza mu Burundi yaragabanutse ku rugero rw'ibice 30% beka iryo gabanuka ry'imitahe iza mu Burundi cyo bariva kuki niki leta y'u Burundi yari kwiye gukora cyo tuma abagwita tunga bahurumbira gushira imitahe yabo mu Burundi dufashijwe n'abanonosoye ibijyanye n'ubutunzi ibi nivyo tugiye tubashikirize muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 17 Ruhuma umwaka w'2024 mukabyishikirizwa na jewe Pierre Gahungu kazi mu gihe ibihano mu by'ubutunzi byari byafatiwe u Burundi mu mwaka w'2015 byavuyeho abashinga amateka ntibumva igituma abagwita tunga baguma barushirizaho gutinya kuzana imitahe yabo mu Burundi igiturire bubabakwa n'abategetsi kiri mu vyikekwa n'abashinga amateka ko gice intege abanyamitahe babibwiye umushikiranganje w'ikigega ca leta kuri wa gatanu igenekezo ya 16 Ruhuhuma Odasi Niyonzima yararamutse yishura ibibazo by'abashinga amateka
mbega ni kubera iki abo bayumvesesere bahunga byavyo byose kugira bagabanuke hariho ikibazo bituma bakazana imitahe yabo ngaha mu gihugu kuko n'igihugu gisanzwe gifite muvuga antere iri vyerije mugabo hashobora kuba hariho kombore bimwe bavuga z'ibiturire umuntu aje ku azanye umutahe wiwe atasekirite kombore abona uwo bufise kuko n'ukuri baguma basubiranye bavu bahunga ibyo babisa neza cyane cyane mu gihe uno munsi akamvo nimwe yotuma ubutunzi butaguma bugenda neza kuko nta ngwano turimwo nta mbarwo turimwo n'ibihano bari badufite badufatiye byaravuyeho ntushobora kudutomorera iyo ngorane aho yobiri
kuko umushikiranganji w'ikigega cya leta Odasi Niyonzima ubukene bw'umuyagankuba amabarabara n'ibindi bya nkenerwa biri mu nzitizi zituma abagwiza tunga badahurumbira kuzana imitahe yabo mu Burundi akizeza Abarundi ariko ko leta iriko iragira utwigoro muri ibyo bisata ibyo ngo bizotuma abagwiza tunga badasubira kwinuba u Burundi
bituma abainvestisseur bataza mu gihugu hari ibintu byinshi bya nkenerwa bisakwa mu gihugu tuvuze rezo infrastructure mu gihugu umuyaga nk'ubu udakwiye kuko tuvuga abainvestisseur nk'amahinguriro ntashobora gutera imbere tudafise umuyaga nk'ubu ukwiye abahinguriro ashobora gutera imbere tudafise amabarabara akwiye mu kwinjiza abainvestisseur hariho ibyo bintu bya nkenerwa by'ibanze biteza leta iriko irakorerako kugira ngo igwire cyane cyane mu energy umuyaga nk'uba amazi internet akisa internet
Na yoko gafosandi kumana umuhinga mufibutunzi, ichuka kibi mufibutunzi, ibiturire birangwa mu bisata nk'byose by'igihugu, ubutungane budakingira abagwiza tunga cyo kimwe, biri mu bituma abagwiza tunga badahurumbira Uburundi. Fosandi kumana ahanura abategetsi gukora uko bashoboye kose kugira izo nzitizi ziveho.
Ugambira kugira amabanza za fere itere imbere. N'uyu mwuka mu by'ubutunzi. Mugihe ibi bintu by'amafaranga y'agaciro bimeze gutya, hamwe ari ito ahandi indito, aha biragoye ko abantu baja muri investissement ngo bagwire. Politike fiscale hari uno munsi ishyira abantu kenshi muri insecurite fiscale, ugasanga amakora ku maduga, ugasanga abimpurusa ibintu ejo bashyitse basanga amakuru yamaze kuduga biza birahindagurika. Eyi, amataxe ku bintu hagumagwira, burya ukuduza amataxe ku bintu ibiciro biraduga bikaduza kudorovye kugurisha. Agacobana ati abaguze ariko baragabanwa kubera amataxi yongere yakoresha ingufu ziwe. Kigira kabiri n'ibijanye na guverinance mwari bere. Ubutungane budakingira, ubutungane bukoreshwa, administration n'ibindi bindi, yimura abantu ikigombye, ati banza kugira n'icigo ngubanze irabe ingaruka zija ku bantu amaze gushyira amahera mu tuntu n'utundi, ibijanye na transcasira administrativo n'ibindi bindi, tutavuze ibyo by'ibituri busanganye n'ibiguma byakwa n'abo hejuru, abaganye amamarshe. Igira gatatu ni conférence de royale usanga ihari abaguza tubuga sanga ntiyafatwa cyo kimwe, harabakundwa akaza, haraba mu masoko ya leta, harabandi batayaromba, harabaturonka ama exoneration abandi bakamura amadovize bakayaroha kuri tontoyi, abandi bakayarinda kuyarondera kuri marshe noire, abantu kuri tontoyi yo muri berbe ugasanga ni telefone ni iki droit de propriété nkajya amategeko uzavumva rituvuga ngo nta munyamahanga ngo ashobora kugura itongo, ngo ashobora kugira gute ibintu nyine ubona ko bituma ngo turiko turiyugarana ibijanye n'ama infrastructure aya mabarabara izi inyubako nyine zimaze mu gihugu, ibiraro, aeroport, internet, ibyo ni ibintu ubona ko bifite agahaze cyane ku muntu ashaka gushyiraho investissement, access au financement, aya mabanki y'iwanyu ashobora gutanga ingurane zikomeye zija kwishyurwa ku gihe kirekire. Tutavuze rero leta nayo deficit budgetaire, ingene leta bayifinansa, bagwiza tunga, amahera leta n'igumi yaka kwa madeni n'amamiliyari, hagiyemo rero bya insecurity rero biguma bijamwo. Muri aka karere abantu bashobora kujya investisa gute, udashobora gutwara ibintu hariya inari nk'ubwo nk'ibyo kuga indi rusange ibihugu bitakigenderanira, abantu bashobora gutuma n'investisa hehe njejorera hehe njengiriki igihugu baticaye ngo tubone inzira twofata kugira iyi mitaye kugira abantu bagwize umwimbu ikizovaho kiri.
Muri kano karere ka Afrika y'Ubuseruko, Uburundi n'icyo gihugu cya mbere kirangwamo igiturire nk'uko biri mu cegeranyo c'ishyirahamwe Transparency International. Ku isi yose, Uburundi bukaba buza mu bihugu 18 bya mbere igiturire ciganje. Akaba ariho ikiganiro ku isoko cumi umunsi kigarukiye, Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza kandi ndabikeranuye naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Pierre Gahunga rakenuye imbere yo gusozera no makuru, dukurikire ibyanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye mu Burundi, mukaba mubishikizwa na Edi Claude Nahazwa.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi SOS Media cyanditse ku bwoba bibonekeza mu banyagihugu muri commune Busoni baba ku mupaka u Burundi buhana n'u Rwanda, ubwo bwoba buturuka ku basodali birwanisho biriko birarunwa kuri uwo mupaka ibintu bitari bimenyerewe, birwanisho bimwe bimwe bifukishijwe ivyatsi ibindi amahema, abana b'abanyeshuri bo muri iyo mice bamwe bamwe barahevye amashuri kubera umwiheburo kuko babona ko intambara ishobora kwaduka umwanya n'umwanya. Inyuma ya sambiri z'ijoro ngo nta n'umwe yemerewe gucaruka, ubirenze ko nawe atangishwa ihadabu igihumbi icumi mu mafaranga y'amarundi. Tukiri mu by'umutekano, Nete Presse canditse ku mutekano muke urangwa mu ntara ya Cibitoke iguma itorwa no ibiziga kugenekerezo rya 14 za kuno kwezi. Ikiziga cy'umukenyezi yitwa Karine Ngendakumana caratowe ku musozi Nyamitanga komine Buganda, catowe ku metero 50 gusa hafi kirindiro cy'abasirikare. Umunsi umwe imbere yaho
hari hatowe ikiziga cy'umugabo yarazwe ku izina rya Bucumi Justin muri yo komine nyene ya Buganda. Ababonye ico kiziga bakavuga ko cari gitemaguwe mu mutwe. Umunsi w'Imana igenekerezo rya 11 kuno kwezi nyene muri komine Rugombo muri yo ntara ya Cibitoke, umugabo w'imyaka 50 yarishwe arashwe n'umupolisi hafi y'umugwa mukuru w'iyo ntara. Burundi eko nacho chandika kubinyobwa bikogwa bidakurikije amategeko bishobora kubangamira amagara y'abantu mu gisagara cha Bujumbura. Ivyo navyo bikaba bigizwe hanini n'imitobe bita jus ni mu rurimi rw'Igifaransa. Usanga byanditse ko atasukari canke umusemburo urimo kandi arubeshi. Uduhinguriro duto duto dukora ivyo binyobwa dusigaye ari twinshi muri ico gisagara. Kubwa Burundi eko ngo nta nabatugenzura kugira ngo barabe ibikoregwayo. Abanyagihugu batinya ko buhava bandura ingwara ziturutse kuri ivyo binyobwa bihinguye nabi. IBM News nacho chanditse ku ngingo yafashwe na Sentare na yenyuzwa yafashe yo kugumiza mu buroko umenyesha makuru Florian Irangabiye. Ico kinyamakuru kivuga ko iyo ngingo yategetswe n'aba general babiri aribo Idefense y'Abarurema ajajwe ku iperereza hamwe na bizi sindayebura akora mu biro by'umukuru w'igihugu. Imbere yo gusozera no makuru yanditswe n'imenyesha makuru tugaruke kuri Net Press chanditse ku munyeshure wo muri kaminuza y'u Burundi yahaze kwitaba Imana ahitanywe n'inzara. Yatabawe n'abarengana bamubonye aryamye umusigiti mu Nyakabiga hafi ya campus Mutanga. Bamaze kubona ko yaguye isari kubera inzara bamuguriye agafanta n'igitumbura abona kurabuka. Ni kuri iyo nkuru y'inzara irangwa mu banyeshuri muri kaminuza y'u Burundi dusozere ko amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi ku Burundi. Twari kumwe na Edi Claude Nazo nkaba ndabifurije kuranigwa aho muri hose naho ubutaha na Radio Inzamba gateka kabo.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edi Claude Nazwe arakenuye ni kuri iryo rwijya Edi Claude Nazwe duce dusozera ko amakuru twateguriye yo kuri uyu wa gatandatu. Nshimire mwe mwese mwarimu yateze yo mpi nshimire wagenza n'umwe wese ku ruhara yagize kugira ngo aboneke nk'uko muyumvise. Bofisi niyongere nayo ko ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.